mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Je ni babiri batanditse bora byangoye bapfutse ngwaye nchangira ibibazo nchamurikiza kubandikisha sabo nawe so yarari mwese nchansanga yandenga.
Uyu ni Nimpagaritse Jeanne umwe mu bavyeyi bagira ku 1500 barengeje iminsi isabwa na leta mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo yo bandikishije abana bavutse. Ico biriko birakora ku buzima bw'abo bana n'impamvu iyo minsi bayirenza turabigaruka ko handi hato muze kuba hagufi ya radio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko inyungu z'amasezerano yatewe ku mukono hagati ya Ethiopia na Eritrea zatanguye kuja ahagaragara. Indege z'ubudandaji zarasubiye kugira ingendo hagati y'ivyo bihugu bibiri bikaba biniteze ko na ambasade ya Eritrea muri Ethiopia co kimwe n'iya Ethiopia muri Eritrea zugururwa bidatevye. Avugira ku cicaro c'umuryango w'umwe bwa Afrika ya Addis Abeba muri Ethiopia, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasiguye ko ibihano ONU yari yarafatiye Eritrea bizoca bita gaciro nyuma yo kunagura umubano hagati y'ivyo bihugu bibiri. Eritrea muribuka ko yari yarafatiwe ibihano mu 2009 ahanini yagirizwa yuko yoba ifasha umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Kuwa mbere kandi Muhihabu Malim, umunyamabanga nshingabikorwa w'umuryango w'iterambere rw'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika IGAD, yavuze ko bitegekanije ko Eritrea igaruka muri uwo muryango. Eritrea yari yaravuye muri IGAD mu 2007 akatari gake yarashatse gusubira mu muryango, ariko ibihugu biyugize birawankira ahanini bishingiye ku migenderanire itari myiza hagati ya Eritrea na Ethiopia. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kejo kwa kabiri yarashitse Buruseli mu Bubiligi ku cicaro c'ishamwe ry'ibihugu vyo mu burengero rijejwe kwivuna abansi OTAN n'ico umuryango umwe bwa Buraya n'amashamwe abiri. Umukuru wa Amerika yama yifatiye mu gahanga. Trump kwa kabiri ejo yongeye gusaba ibihugu biri muri OTAN kongereza intererano zabo mu bikorwa vyo kwivuna abansi no kuriha ibirarane baheranye. Munama ihuza ibihugu bigize iyo muryango iza kuba uno munsi n'ejo kwa kane. Trump arategekanya kuza kugira imibonano n'abakuru b'ibihugu vya Buraya umwumwe kugatwe kiwe nk'uko byatangajwe n'abategetsi bo mu biro vyiwe vya White House. Nyuma iyo mibonano mu Bubiligi ategekanya guca yerekeza mu Bwongereza aho aza kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere Theresa May, nyuma yaho azoce aja muri Finland ahazoganira azogira umubonano na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45, 31 na 41, aho ni ku Mutaga. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook yacu VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara, tuyifurije ikaze.
Wanyu mu ntara. Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Abana baharurwa ku 1500 bamaze hagati y'ukwezi n'imyaka 10 y'amavuko nibo batanditswe mu gitabo cy'amavuko muri komune ya Mpanda ni ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Ahanini abavyeyi bavuga yuko bakenye bataronka amafaranga yo kubandikisha bagasaba leta kubatezurira kuko utanditswe atanonswa iruhusha go kuja mu ishure canke ngo avuzwe kwagusa nk'uko bikoregwa abandi bana bandikishijwe mu ntara ya Bubanza. Inkuru tuzumenyesha makuru y'ijwi Amerika Diane Ndonse.
Amategeko agenga ingo n'imiryango ategekanya ko umwana akivuka atarenza iminsi 15 atarandikwa mu gitabo cya leta cy'amavuko, ariko kubw'imvo zitandukanye birashika ababyeyi bakarenza iyo minsi n'abakenyezi bo kumutumba wagifugwe muri komine Amanda bavuga ko bishika ico kiringo kikabarengana amagara yabo ataramera neza. Nimpagaritse Jane numwe mubahuye niyo ngorane.
Je ni babiri batanditse bora byangoye bapfutse ngwaye nchangira ibibazo nchamburikiza kubandikisha so babona wese yarari. Mise nchansanga yandenga
ariko kandi harabakenyezi bavuga ko ahanini biva kubugaba bwa ububakanye. Ni mu gihe ukwandikisha umwana gusaba ko abavyeyi bompi bajana ku ikomine, abagabo nabo basaba ko mu ntwaro boborohereza ntibe ngombwa ko baherekeza abakenyezi kwandikisha umwana ku mvo z'ubuzi bubafatira.
Hano mu Burundi buryo usanga umugabo ari wacu umuvura cyane mu byerekeye no kurondera tw'umuntu afungura rimyanyira pe gusanga twagiye mwitasha kugenya kugadika ugasanga rekesha umugore ari yaronka kanya gakwiriye. Mu gihe umugore umuhaye karanga muntu yiwawe ukamubwira ati genda wandikisha umwana hari gagere hariya ntibamwakire kandi avise karanga muntu yase wiba gashavuga ngo ndetse barinde kugenda gukutora ko karanga muntu usanga umuntu araye ubusa rero byari bikwiriye nk'umukenyezi wawe wamuhaye karanga muntu ko bo mwakira hamugura papuro bw'umwana bakarumuha bivanye n'umwidondoro buri karanga muntu wase wiwe karanga muntu kiwe nakagenda gatwaye nibaza ko ivyo byotworohera nk'abagabo.
Uko kutandikisha abana mu bitabo by'amavuko bifite ingaruka ku bana, abakenyezi bakavuga ko aribo bahagirira ingorane kurusha abagabo nkuko uyabivuga.
Arashobora kugwara cyangwa agafatwa n'ibyara by'ibyaduka utwaye kwa muganga nawe muganga kuraba irarira bari urwo rupapuro rutarurufisi mbaraka nduko batwararonderanye n'umufasha kwese dupfuye cyangwa umwagapfa nk'umufasha gapfa kubera nibo bafise n'ijambo mu muryango bagufata nabi ngo uwo ntawo tuzi na kare ngo ntazwi no muri komini kacisangana ingorane ku kantu mwa bamwararonderanye cyangwa umutungo mufitaniye mu rugo banakaca batangura kujyana kubera batanditse.
Umwana atagira urupapuro rw'amavuko aragira ingorane kandi zo gutanguzwa ishure. Umukuru wa Gacimbiri ka Bugarama ku mutumba wa Gifugwe muri iyo komine ya Mpanda avuga ko kubana 70 batanditswe igice cyabo ari abafite imyaka yo gutangura ishure n'abayirenza. Ni mu gihe umwana afite imyaka 6 ariwe abageze gutanguzwa ishure. Uyu ni ufite umwana w'imyaka 9 ataratanguza ishure kubw'iyo mvo
kubera igihe bandika basaba urupapuro rwo muri komine nanze kubera atago nari mfise icyo gituma nacenda mureke kumwandikisha.
Mu gihe umwana amaze kurenza ikiringo cyo kwandikwa mu gitabo cy'amavuko gisabwa n'amategeko, umubyeyi asabwa guca kwa buramatari atwara intara kugira ngo abari watange uruhusha. Hambavu y'ibi kandi arasabwa gutanga ihadabu ry'amafaranga 10,000 ku mwana nk'uko umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mpanda ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano Edouard Ndayisenga abivuga. Maze ibyo bigatuma ababyeyi batoroherwa gusubira kubandikisha.
Numva rafikana kwa burumatare bica bikurusha ngene ugenda kwa burumatare ningene ucugenda kubisigura.
None ntahaga mubyeyi nyereka utagirisho kigazi utari magaseri nange ni wandikisha mu mwana. Kura mu ntino ya 10 ziye hamwe ntibikunda.
Kubana bamaze kugera mu bigero basaba koroherezwa n'abajejwe intwaro. Bikorimana Abia ni umusore w'imyaka 22 atazwi mu gitabo cy'amavuko cyo kimwe n'abandi 7 bavukana.
Kwabana n'ubundi atari amakosa yacu abo muntu n'undi bo tworohereza kugira turabe ko nyine ko tworonka nyine izo nkatazi z'amavuko zo muri komine bitatugoye.
Muri kino gihe amashirahamwe yitaye ineza y'abana afadikanije n'abajeje intwaro bariko barakora itsekeza ryo kwandika abana bafite imyaka 10 kushika ku kivuka. Abagera ku 1,500 nibo batarandikwa muri komine Mpanda. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse harakenuye igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi uko umwaka utasha amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abantu. Ni umunsi ushitse igihugu cy'u Burundi kikivugamo ikibazo cegurirana ry'abantu. Akarorero ni mu ntara ya Kayanza neza na neza muri komuni ya Gatara aho abanyagihugu babaye benshi bikagorana ko baronka udutongo tubakwiye. Menyesha makuru ijwi rya Amerika mu Kayanza Fidelite ishatse arabidusigurira.
Komine Gatara imubara ku bigi cy'u Burundi igizwe n'amazone 3. Ubwo bwinshi bw'abantu ba muri iyo komine buremezwa nawe mu ndongozi zayo ayimpa Polinaire ni umuhanuzi wa Mustanya Jejuiterambere.
Ni komine by'ukuri biboneka ko harimo abantu benshi ariko twababa ingo 16,447. Abantu muri komine yacu na 953 ku kilometero kwadrat ku bwacu turabona ko ari biharo byinshi cyane by'ukuri turabona ko abantu ari benshi gusanga hari ikibazo mu matongo isindimwa yaragabanutse cyane.
Ubwo bukene bw'isindimwa nk'uko biyeje gushikirizwa kuvugwa bizizi n'umuryango iba muri yo komine twagiye ku mutumbo wa muhingira uri muri zone ya gatara twabonye imiryango itagiraho ishinga isuka muri yo harimo umuryango wa Sindakira Gregory n'umutama w'imyaka irenga 60 n'uri mukenyezi wiwe bafite abantu 8 abahungu bane n'abakobwa 4 itongo bitwa ko bafise n'iyo batse mwinzu babamwo iyo muryango tugira munsi y'urugo Nimbuga bari basegeranye twasanze umwe wabahungu bavuka mu muryango ariko ari bakamwe inzu bigira imana Silveri dusanze ko afasha uwavukana ikoga byo kubaka iyo nzu
Nta mahera ndiko ndamusaba muga ariko nditanga nkamufasha sana
Mwene wanya rubatse mbega wuzura nka wuba
hari nga hanyene usikize ijisho tuzihangana tuzohabuko hari aha niho navukiye rumba nta hano novuga ati ndiko nzogenda ntumbera kuko nta haha nzotumbera hanyene nimba umuntu azoronka igihantu hamehangana n'iyi ntebe azuhakikiyo ntebe ahicare bahave nta kundi
Sio rugo sinda kile Gregory, amenyesha kwa yakuza tatu wangu bafise.
Tongo jimu jango, zena chiyukie njembo na tali hali. Aga tongo tunapuichi emo, data ya puye ya kakulishi. Acha sigaza kandi kanu gato, niko kari mnzu, niko ndeleye mwabo vanu.
Ubu, uyo mjango weshe, jugano kuchingero, uyo mutama, uyo mjaki lengami ngetandatu, ako udusa ambusa, alitaka danda zingwe kujana, ya tugie kuya ronsu mungisha, alitaka ronga mafaranga, aliagati umbibili, umbibitatu, baka tunaja kuyasumisha. Iyo ya buze naho, abenyesha yuko bashaka kufungura izo sambusa yakoze nubana bane bafise bane baraciga hamba vuye kwiga nabo nyene bari ngunganya kugira ngo basahize ababyeyi babo niyo nkuru efrazi iga mu mwaka w'icenda
papa paronderera abana nawe nyene kubyiwe n'umuntu akoze ntiyoshobora kuturonderera ngo adushobore tukavuga ati nyambu no musarose no sibiharage kireka akaronka nikira cifwe avuga ati abirose no munsi Avuga ati reka nanjye ejo nzobe narondeye
nka wewe udandaza iki
nje ndandaza ibiyoba n'isoya nyene n'utwo tuntu tw'udusogoti n'imbombo bya nyene kugira nyene ndawe ko noza ndonko ukuntu nokwironderera agakaye hari mu wundi mwene wacika mu kindi aradandaza nawe nyene amashe
aradandaza hehe
boka ngaho nyene ako mugumye
nyina wo bana afite imyaka irenga 50 abayeho mu buzima bwo kwishuza
Ni buzima bubi kuko amagara ari karamba. Ndabona ko abana bazokura nyene bari mu buzima bubi bwo kwicira ingero. Ntawumvise ndabarimo ibyo bajyana akagaparasira nyene nashikiye mu inzu zaye zimananye gucya nyene Imana yishaguma iramputwana imutwana. Mugo mwico gihe nta baganga bari bwite kwigisha ngo byarababiri cyangwa kugeza kuri batatu gusa. Nk'ukuntu mbayeho rero yaba iyo girima nashitse ino yaramaze kuza yo kubyara abana batatu sinari kurenza batatu ndazi ko haya aho bakwiye neza
umutumba wa muhingira uri ku ingo zirenga 550 icyo kibazo cy'amatongo kera gishinga abanyagihugu baho ku buryo ikibazo cy'irondoka rijyanye n'amagara meza bagishyize ku muzirikanyi uyu mukenyezi asinyaka 28 afise ibivibiri byonyine arimamwo asigaye nawe nyacye bishwa no gushingero afise abana batatu kandi avuga yuko atabandi yimije kubyara
norenza batatu mbona n'abandengeje ubunye urabona biragoye kubaho ufise abana benshi Ngeza ngo n'icyo bagaburira neza bamwe bacha bacika ibisima abandi bakangara gucyo
uvuze ko wahejeje no kwimana ari irema ico bigenda
gusa Tuzo tatrasezera n'umugabo wanje yego turabukungene twobigenza kugira ngo tuzare ku ruge
ndusha kubyara uwundi
oya
amakuru dukura ku mukuru w'umutumba wa muhingira Aisha Kimari Esperance amesha ku mitumba 18 igize komine gatara agakimbiri kose kaba gafise umuremesha kiyago ayajugumiriza abanyagihugu irondoka yajyanye n'amagara meza mu ntumbero yo guhangana n'ibibana ry'abantu yibonekeza muri komine wabo ku mutumba muhingira muri komine ya gatara Fidelite Shatse ijyu rya Amerika
mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Rubavu bavuga ko badatahura ingene atamatara bafise kandi acishwa mu bibanza babayemwo abavuganye n'ijwi rya Amerika bati twatanze ubutaka bwacu batwemera amatara amasahera mu nzira Claude Ganza munyamagana adufitiye inkuru irambuye
Kweba tubwiye ngo tangi bibanza bashingemo amafoto tindakibazo bazaziza kubadusubize ubu turategereza turahera
umwaka n'umwe mu baturage bo mu mirenge ya Rubavu rugero na Cyanzurwa mu karere ka Rubavu baravuga ko bemeye gutanga ubutaka bwo gushinga amapoto y'amashanyarazi bemera no gutema insina n'indi myaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi ariko umwaka urashize batarabona amashanyarazi bemerewe nubwo insinga zayo zica hejuru cyangwa imbere y'ingo zabo
Kweba tubwiye ngo tangi bibanza bashingemo amafoto tindakibazo bazaziza kubadusubize ubu turategereza turahera
ikibazo kibitera ntabwo tukizi kuko bazanye amapoto aya mapoto mubona ashinze imyaka ibiri giye gushira amapoto ashinze baraza bakatubwira ngo umuriro barawurekura umuriro ndibawurekure hakaba manama tukababaza ati ko mwazanye amapoto kuva igihe mwatubwiriye ngo muzaduhereza umuriro uwo muriro tuzabona bigenze ute bakatubwira ngo mutegereze
akibabitemeye ndoki umuriro uraza ubwo turategereje twarahebye imbega ngo twabaye ngaho ngaho hari teri mu Rwanda
bavuga ko byabateje igihombo mu buryo butandukanye kandi nyamara bari bafite icyizere cyo kubyaza umusaruro ayo mashanyarazi bakiteza imbere
kuri aya mapoto aho bayateye byo kubera ko bari bavuze ko aho barayanyuza buri baturage bemera ko kugira ngo bayahacishe tubone umuriro vuba nta kiguzi bagomba gusaba ku bindu bizatemwa cyangwa se kubizangira
umwari mwemeye gutanga ubutaka ku buntu kugira ngo mubone amashanyarazi
abaturage rwose twese twari tweme n'ufite insina baravuga ati nibateme ariko umuriro uze ariko noneho ikibazo nuko nibyo baneme nabyo batanabikoze ngo numuriro uze
batuzanye umuriro tuzi yuko tugiye kubona umuriro ngo nganje ndutangenda muri sakati rwose mu nguze nari nzi kogosha ndavati ngiye gukora umushinga wo kogosha ngo birangira ndogoshe ngo nyine amafaranga ari kunguka ndakintu ndi gukora
yego umuriro mbamvu turi kuwushaka niko twize ibyo gusudira tukaba dushaka kwiteza imbere dukora
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushima ko abaturage bashyizeho uruhare rwabo mu gushyigikira gahunda yo kubegereza ibikorwa remezo badasabye ingurane buvuga ko bwamaze kumvikana n'iki cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kugira ngo amashanyarazi agezwe kuri abo baturage Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu
abaturage kuko bashaka amashanyarazi hari uruhare rwabo bagira kugira ngo amashanyarazi abagereho muri bwo ni ugutanga aho amasinga anyura cyangwa se ibikorwa bijyana amashanyarazi aho binyura bigera mu mudugudu cyangwa se hateganyirizwe kugera amashanyarazi ubu igisigaye kwari kugira ngo noneho ibyo bemeye bishyirwe mu nyandiko ibi turizera rero ko muri iki cyumweru gitaha ko twamaze kuvugana n'ubuyobozi bwa REG nabwo bukaba bwite ye kugezayo amashanyarazi ibyo nibiramuka bikozwe neza abaturage bagakuraho ibiri mu nzira y'amashanyarazi byose mu by'ukuri umuriro barawubona mu gihe kitarenze n'icyumweru nk'uko ubuyobozi bwa REG bwabitubwiye
aba baturage bemeye gutanga ubutaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi badasabye ingurane nabo mu mirenge ya Rubavu cyangwa Rwena Rugerero bavuga ko insina zabo bazitemera hasi ngo zitabe inzitizi ku miyoboro y'amashanyarazi zanashibuka bakongera bakazitema ariko icyo bazitemera kikaba n'ubu kitarabagiraho
ngo gusaba bafatuhereza amatsinga bakaduhereza cash power tugacana tukishura twe dushaka kwishura
Claude Ganza munyamagana Irubavu mu murengerazuba bw'u Rwanda kugahadijwe rya America
arakinuye mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana ngaho mu gihugu cy'u Rwanda dutandukire amakuru avugwa mu gisata c'impunzi aho abarundi barenga amajana 8 bahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu gisagara ca Uvira ni muri Congo bavuga ko bugarijwe n'ibibazo bitandukanye ariko bigwiriyemo inzara bivanye n'umwanya munini bamaze muri iyo kambi barasaba kwimurirwa handi nkuko muvyumva mu nkuru twategurira umenyesha makuru y'ijwi ry'America muri Congo Vedaste ngaho
Muri inkambi yagateganywa Kavimvira iri mu rometro bigera kuri 7 n'umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akambitse impunzi z'abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga amezi 7 bategereje kuzajyanwa mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi ubwo radiyo y'ijwi rya Amerika yasuragiye inkambi izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi 7 uyu ni Aimable Mutabazi umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri inkambi
ibibazo biri ngaburi inkambi akavimvira ni ibibazo biteye ubwoba ntidufatwa nk'abantu turyama nabi turya nabi turya ubugari baduhabwa pamwe nibiharage haraho bidutagira amavuta bidatetse neza turya rimwe ku munsi ubundi umuntu yandikwe kunywa ubuyi mu gitondo batubwira ko turya gatatu ku munsi ntiturya gatatu ku munsi turya iryo rimwe gusa hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu sinzi ko byo ari ibintu bataye batoye tubikweretse nk'imatera baha abantu baryama ko ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara ni ibintu rero uburago bakaguha karago kamwe ukajyama kusima imbeho ibiki byose biteye ubwoba dufashwe nabi ikindi kintu cyo kitubabaza cyane no kutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kandi transite iyo ngahe kavimvira batatujana mu nkambi impunzi aho twoba twimba ko twisanzuye tumeze neza.
Ndayishimiye Anna numubyeyi umaze amezi atatu abyariye muri iyi nkambi avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohoka inkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicyanga mu baturage b'abakongomani. Nubwo iyi mirimo hari abisigira indwara
giye nagiye kugarafiye nagiye kabiri nagiye kwikorera najya nyibase zari zitandatu nagaruse giye nagaruse ngatondo kukohora amaraso kagenda kwa muganga kugenda kumubwira kampereza imiti ariko yantabaye gutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kunuze kugarafiye.
Nyabyenda Dafroze avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri.
Babona aha dufite indwara nyinshi ariko umuntu ashobora kurwara ngo agende kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara ye yasubirayo bakamuha wa wundi ntacyo bakarorero ngiye kwihuta mbugwa zitoma kuva mu kwa kabiri ariko ntabwo ndakira. Ujanye umwana kwa muganga bakugira ngo imiti bamuhaye kandi umwana ugasanga ntari kwaragira neza nkubeje nagiye kwa muganga umwana aragwaye ndavuga ati niba kibazo cy'umubyeyi urakize kinya kabagwaye inzoka zamugire nabi ariko nubu namujanye bamvabutse ngo ntibamuha ngo ejo ngo baramuhaye ngo baramuhaye vitamine none dushaka mudukure ngaha umuntu afite indwara ntari bituma bihari ngaha batupima
kubera imibereho mibi izi mpunzi zibayemo zisaba ishyirahamwe rya SERI ko ryazivana muri inkambi zikajyanwa mu nkambi y'Umurongo. Uyu ni Emmanuel Nikutunga impunzi wo mu nkambi ya Kavimvira.
Icyo dusaba twebwe nuko twumva ngaho twarete vraiment ziyatunuka cyane ziruzuye ziruzuye cyane rwose ni ukuvuga ugiyemo niwo kuca ni segonde n'imwe uteza kuyivamo ukacyuza kwe nuko yaje kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi abantu ni benshi n'abandi igihumbi n'amajana mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane niyo twifuza ko badukuranga badushikane imarindi baduteguriye.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Kavimvira Bwana Freddy Salumu avuga yuko impamvu izi mpunzi z'Abarundi zimaze igihe kirekire muri iyi nkambi ari uko amazu zari guhitiramo mu nkambi y'Umurongo ataruzura ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ritaratanga amakarita izi mpunzi zizaza zifatiraho ibiribwa. Aha agira ati
kulikuwa mashini moja ilikuwa imeharibika ile mashini banza mashini ya DINS ngiko na role ya kama registry
hari mashini imwe yo kubarura izi mpunzi yagize ikibazo nyuma twagize ikibazo cy'imodokari yo kujyana izi mpunzi mu nkambi kinyuranye n'ibi tegereje ishyirahamwe rya PAMU kugira ngo rize gukora ibarura ritanga amakarita kuri izi mpunzi zizaza zipokereraho ibiribwa. Tumenyeshe yuko atari muri iyi nkambi yonyine ya Kavimvira impunzi z'Abarundi zivuga yuko zatinze ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya Sange Monge Monge nazo zifite ikibazo cyo kumara igihe kirekire muri izo nkambi z'agateganyo. Bedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Kavimvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Bedatse Ngabo arakenuye inkuru yo murashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu hakaburungu radio yacu vewa akaburungu com muzahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gatonya gusa aza kuba ari ikiganiro c'amagara y'abantu. Muti uno munsi turababwira iki abatari bake baradusabye ko tubasubiriramwo ikiganiro mugenzi wacu Diane Ndonse yadushikije ku munsi wa gatatu aho yagarutse kibazo cyo kugimiza ingwara ishobora gukira cyane si ingwara ikira reka azuge ku ijambo araza ko ari kumwe n'umwe mu bamenyereza abana badidimizwa cyane bagidimizwa mu kuvuga gutyo ico kibazo kigakemukwa. Diane Ndonse
abahinga mu bijanye n'inyifato basigura ko ukugigimiza ari ngorane iva ku bihimba bifasha umuntu kuvuga biba bidakora neza mu buryo butegerejwe ariko rero iyo ngorane ishobora guhera ikibazo ni kenaje ibigo abagigimiza bashobora gufashirizwamwo. Eric batungwa nayo n'umusore ahejeje amashuri ya kaminuza atubwira ingene yagerageje kwigwanako kugira ngo akire iyo ngorane kugigimiza.
Cewe kubanze ngira ngo baranze dufate kuva ku ishuri muri primaire no muri secondaire meme nta muntu agigimiza cyane cyane nk'iyo ngize ubwo baho byari bindi bindi hama gushika mu wa mbere muri université ntanguye mu wa kabiri rero muri université cyane cyane ndavuga nti harageze ko nogira icyo nkoze ndabe icyo bivako kubera je mbona afise ibihimba by'umubiri bikwiye nk'ibyo abandi basanzwe bavuga neza nk'isimona rero igituma afise iyo ngorane yo kuvuga amacanda cyangwa ndatangura ndarondera ijya nino ndaca kumihora ingurukana bumenyi ndashyira hamwe n'ibyigwa nitse muri Scoroge ku kuwela ujena gize igisata kijejwe inyifato filiere nukwita mugi frasa sante mantari pratike evsko terapetik muri universite y'u Burundi hama chanongera nzandaraba n'abandi bantu nyene iyo turiko twaganira badafise iyo ngorane ukuntu babigenza iyo bariko baravuga icyo no kwita mu gifaransa ama articulation yabo ndagerageza no kurondera n'imyimenyerezo mbona ko yomfasha mu kugira nanje nkire ubwo bumuka
muri rusangi abantu bafite ingorane yo kugigimiza bahura n'ingorane yo kudashobora gushikiriza ibyiyumviro byabo ibyo bikabatuma banikumira
nkifise ubwo bumuga nashobora kuba afise icyiyumviro ugasanga sindose ukuntu ndagishikiriza kandi nabona ko cokubaka canke nkwafise nk'inkuru nyene shobora gutera abandi ha mugasanga cimbura ukuntu ndayivuga umva ivyonye ko vyambavaza hama n'ikindi naco washobora gusanga mu ishuri iyo hageze kuwishura warusanze uzinyishu mugabo kubera uzi yuko niwishura hama dufate ugasanga ukuri agimitsa abandi bace batwenga mugasanga nk'iyo nyishu cyo yigumitsamo
Eric batungwa nayo amaze kubona ko akizingorane yo kugigimiza yaciye agira icyumviro cyo gufasha abandi ahanini agashimikira kumwimenyerezo ifatiye kukuntu umuntu ahema
si imiti mvuga ndaguhaye nigendo mira makinine nti mu gitondo na saa 5 n'umwicoro mugabo ni nk'imyimenyerezo dufashaniriza hamwe kwera nkuko nababwiye kumurasanzwe afise ubwo bumuga ibice vyihemero vyiwe ntibabikora neza rero hariho imyimenyerezo yerekeye gukosora kuno umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo
iyi myimenyerezo yo kuvuga neza irasaba ibikoresho bifasha umuntu gutandukanya umwanya wo guhema kugira ngo ashobore kuvuga neza uyu musore abandanya atubwira bimwe mu byo ahambije yikorako
ndabaye nk'akarero gatoyi nko mu gukosora ukuntu umuntu ahema dakoresha umukenke hama rero uwo mukenke ugufasha kuwinjiza impwemu nyinshi zishoboka kugira ngo niwavuga bize kukorohera ntihabe ukuzibigwa mu mahaha kubera ko impwemu kuzaheze hama icya kabiri naco nkoresha ndashobora gukoresha intoki ziwawe nyene canke ngashobora gukoresha nk'amabuye ukazura yafumbata ukufumbata urekura uturavuga
uko asohoye ijambo ariko afata yongera azarekura uko agiye kuvuga irindi jambo
nivyo nivyo nk'ubu ndashobora kuvuga dufate nk'ijambo nti data na mama haro nk'iryo jambo mutarikoresheje mwubwo buryo bwa kabiri ndababwiye nkoresha nk'intoki canke nk'ikintu zurafumbata nk'ibuye canke iki urashobora gusanga uri kuvuga uti data da ugafumbata mwamukarekura da ta mama uko uvuga ubufumbashe urekuye ucuhora ico rero nico nita mu gifaransa espasta ugutandukanya umwanya bica bifashana na umuntu asanzwe afise ingwanire zo kugigimitsa atanyaraguritsa mu kuvuga agafata kanya kukwinjiza impwemu
abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko ubufasha budakwiye kugarukira ku myimenyerezo yo kuvuga gusa ariko bakaronswa n'ubufasha bwo guhindura ibyiyumviro bafatira ko inyanduruko yo kugigimiza ari ngorane yo munyifato umuntu aba yaragize akiri umwana mu gihe aciga kuvuga ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
kore ronchuti bakunzi turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro imbere yuko duhana gahindukira sinogenda ntashimiye abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi gishoboke eka namwe bwe mwatwumvirije mwakoze yakoze Macbilia Bureau yari muhinga bw'ivyuma na engineer bafatikanije muhinga bw'ivyuma na Lidiane twari kumwe tuzongerejo nkaho twahereye ariko masaha ari imbere Muraza gushobora kumva ibindi biganiro bitandukanye mu Kirundi n'Ikinyarwanda nka saa 10 hariho muri isanga ni ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Igice saa 12 amakuru aza kubagezweho mu Burundi, igice saha 1:30 naho tuzakubashikiza amakuru avugwa ku isi ariko tukaza kwibanda cyane kuyagezweho muri Afrika. Muranigwe tubasigiye kano karirimbo ka Chorale La Saint Dominique sira mu gahogo canke Gloria kabaryohera.
Avec VOA Afrique.